VOA. Muteza matwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Kuri mikoro muri kumwe nanje Hosine Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Ubintu byose rero bikaca bidugiye kurango se nkintu cyaduze ku igihumbi, abantu badugije ku 5000, ugasanga rero bidaranze biragoranye cyane.
Batugarukire kugira ngo ibintu byose bijye hasi ducuruze neza. Urumva ko ari kibazo. Twe twabuze ibyo dufata n'ibyo tureke. Aturicara gusinzira ntucuruze, dusanzwe tudacuruje. Kuri iki bintu bizimvye.
Abo ni bamwe mu badandaji b'Ubujumbura bidoga bavuga ko akazi kabo kagenda nabi kubera ubukene bw'amahera y'agaciro. Inkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye abantu bitwaje ibigwanisho baraye bafatiwe mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, hamwe n'isoko ya kijambere iri muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza imaze imyaka 10 idakora. Turazibamenyesha mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi ya maradiyo yanyu.
Abantu bafashwe se?
Abantu bashika kuri 49 bafatanywe ibigwanisho mu ijoro rya keye aho ni mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'u Burundi. Abajejwe intwaro bavuga ko igihe abantu bafatwa bari bageze muri zone ya Kizuka muri komine komine Rumonge ahitwa ku Mukagongo igihe cari gihe cisaha 3 z'ijoro. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Abantu bafashwe asigaye ibimetero 15 kugira bashire mu gisagara ca Rumonge. Amakuru dukura abajeje intwaro mu ntara ya Rumonge amesha igihe bafatwa bari bageze muri zone ya Kizuka muri komine Rumonge ahitwa mu Kagongo igisagara 3 z'ijoro. Abantu bafatiye ku barya Bujumbura ya Rumonge nko kuri metero 57 uva mu gisagara ca Bujumbura bari mu miduga 3 yo kugwa ku bwa yasi sanzwe yunguruza abantu n'ibintu ikorera mu ntara ya Rumonge. Aya makuru yemezwa na buramatari wa ntara ya Rumonge Juvenal Bigirimana. Ku bwero ngwe ntara ya Rumonge abantu bari bafise ibigwanisho bari banyegeje akoreshejwe amayeri.
Nabo bari bazanye ibintu bari babitekeye nka kujya batekera impunzu twe twita ibishweka kugira ngo bajye baje kubidandaza biboneka yuko ari impunzu bavuye kurangura. Mugabo baragerageje turamenya yuko izo mpunzu byari biteye amakenga duca dusanga rero harimo ibyo bigwanisho byose.
Mu bigwanisho byafashwe nk'uko Rumatari ntara ya Rumonge yabwiye amenyesha makuru harimo inkozi n'izo ngo kubakashinikov amasasu ari mu gasaho arenga 1500 amagenadi ndwi hamwe n'amashege 12 yuzuye amasasu. Harafashwe kandi imyambaro y'igipolisi n'igisoda. Mu bigize harimwo imyambaro 11 y'ibirato by'igisirikare, amakoti arinda imvura y'igipolisi ndwi, imisubi 12 y'igisoda hamwe n'imyambaro 39 y'igisoda izo bitate n'idokomba. Abo bantu 49 baraye bafashwe mu ntara ya Rumonge twebwe ntabo twabonye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bari bamanukanywe mu gisagara ca Bujumbura kumvuza amatohoza. Naho biruko Juvenal Bigirimana rongwe ntara ya Rumonge yatanze umwidondoro wabo. Kuga makuru yatanze 12 muri bo bavuka mu ntara y'uri komine Mugamba yahanuriwe na komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge. Ayo makomine yo mu minsi yeze yavuzwemo cyane umutekano muke. Muri abo bafashwe rimwe kandi abantu 12 bavuka mu ntara ya Kayanza. Abasigaye usanga ari nk'umwe cyangwa babiri bavuka mu ntara za Makamba, Rumonge, Bujumbura na Bujumbura Meri hamwe na Murambya na Mwaro. Nakitwa menyesheje kubijanye no kugene abo bantu bafashwe aho bari bavuye cyangwa bari bagiye. Rumatari ntara ya Rumonge Juvenal Bigirimana avuga yuko inshuti z'ibyo bibazo zikiri mu matohoza.
Uvuga ngo babikoze uku ngo duhabwe tubivugira ngaha ngo byagenze uku. Mugabo ikizwi ni uko abanyagihugu aribo babaye aba mbere barajya amakomite y'umutekano kugira ngo ibyo bintu bimenyekane.
Tubamenyeye kubona iyo abantu kenshi bafashwe aho bisanga bavuga iyo bavuye n'iyo bagana, mbega abo bavuze ko bavuye bavuze ko bagana.
Ibyo reka tubiririza amatohoza. Mugabo ikizwi cyo nuko baje bavi Bujumbura nta matu bafatira mu Rumonge. Urumva bari baje mu manuko by'igihugu cyo nicyo kizwi.
Mu gihe abo bantu bamanukanywe i Bujumbura twaronde umuvugizi w'igipolisi yankurikiye kugira duhe umuco ku bijyanye n'abo bantu bafashwe, ariko nawe nyine nta kindi yatubwiye kuko yavuze ko ikiri mu matohoza. I Bujumbura, Fidelite ishatse, ijwi rya Amerika.
Abadandaza bo ku mugwa mukuru wa Bujumbura bavuga ko ibidandazwa hafi nka byose byaduze ibiciro. Iryo duzwa ry'ibiciro rikaba ryerekeye ahanini bifungurwa, ariko kandi no mu bindi bidandazwa nk'ibyo kubaka naho nyene ritanguye kwibonekeza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abadandaza ibintu bitandukanye mu mabutike ku mugwa mukuru Bujumbura bavuga ko ibidandazwa hafi nka byose byaduze ibiciro. Umukenyezi numwe muri bo twamusanze ari mu kabutike kiwe mu isoko yahitwa kwa Sioni muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura.
Oya ibintu byanse byananiranye. Ibintu byose byazimbye. Kandi niho kuduga ko na mahera 50 cyangwa ijana haduvuga ibihumbi ugasaka ikintu gidize k'ibihumbi 5. Urumva? Nk'amavuta amagoro dene turaturangura 54 bageze kuri 72 imvira. Ubu akabido kamwe tukagurisha 19,000. Umva no urangura ntwa nka no kugura kwera bizimbye kwera abantu bakenye hari ubukene ispageti twaturangura 25 2025 bigeze kuri 31 urumva ibintu byose byagiye biduga ko double twabuze icyo dufata n'icyo tureka naho gira ugatanga amara yawe ukarangura uricara nta nukubaza umubwiye kubagijibe akumvira zi acayiru ukabona uranguye nk'ibintu bishika nk'ivyamajyana 1,000,000 miliyoni ukicara kamara n'inzu utaracuruza kubera iki kubera bizimbye
abacuruza baba kwa barangurira atambo nyinshi bahabwa imwe yonyene ikena rya amafaranga y'agaciro cyane cyane amadolari
tugiye kurangura tubwira ati ngo idolari ngo ntari hane ngo abantu barangwa amadolari ibintu byose rero kacha bidugiye kurangura se nk'ikintu cyaduze kw'igihumbi abantu badugije kw'ibihumbi 5 ugasanga rero idolari nza biragoranye cyane urumva naho abakiriya baza bukebuke kuko bavuga ati ibintu birazimbye ngo birazimbye
ibyaduze sibidandazwa biva hanze y'igihugu gusa n'ivyimburwa canke ibihingurirwa mu Burundi niko kuko uwo mukenyezi afise uburiro restaurant ari mu babibona ariko wasa n'uwamenyereye akabi
ibintu vy'amabeyi biraduga hanyuma bikongera bikamanuka ivyo n'ibintu tumenyereye twebwe kubera tumenyereye akazi haduze amakoto haduze umuceri ibiharagi ibintu vyose vyaduze bitwajije amadolari ngo yaduze vyose vyaduze vyose nuko turabimenyereye biraduga bikongera bikamanuka twiteze ko bizomanuka ibintu vyeze biramanuka bigiye kugira bikaduga suko gasongo eh biramanuka ibintu vyinjya nta pri bigira
abashorera amazu y'uburiro ingaruka naboneze bagarukako uwo mugabo agendesha ipikipiki y'amapina 3 tukutuku twahuye avuye kwihereza imfungurwa
narangi igihumbi ariko ubu kugira ngo mpagenge igihumbi n'amajana 5 naho none nkawe nakanyama kabakariko ibarimberanje y'umukeri n'igitoke gusa tento imenye twumva bavuga ngo amadolari yo kujya kurangura yarabuze ngo ntibashobora kujya kurangura kandi buri kurabira busanga nabantu batakirima ruguru kwa bantu bose benshi babino
baba dandaza canka abaguzi basaba leta gutorera umuti kibazo ciduga gy'ibiciro
nibatugarukire kugira ngo ibintu byose bije hasi ducuruze neza urumva ko ari kibazo cyo twabuze ibyo dufata n'ibyo tureka aturicara gusinzira ntucuruze dutazudacuruje kuri iki bintu bizimbye kugira biduge gose ukwezi kugira guhere mugaka ari ari mitende bikaboneka ariko burero byabuze na gose iyi nzwi igira kabira ataki na kimwe cyo turabona twacuruza nko mu gitondo gashora habaje bakira bikora arangura mu gitondo kabona kucuruje nk'ibumba 203 ariko buri jana ntubicuruze kora bizimbye
leta ari hijejwe gucungera ibi byerekeye ibiciro canke kuraba ivyerekeye amadolari ayava hanze niyo ijejwe kumenya ingene ishobora gushira ku rugero ibintu bishobora kugabanuka igiciro bibandanye biduka kugira ngo umunyagihugu ntahasigare
umushikiranganji w'ubudandaji asigura kwiduzwa ry'ibiciro rikorwa n'abacuruza bakeneye kunguka umurengera umupfasoni Pelate niyo nkuru yaragendeye amasoko atandukanye ku munsi wa kabiri w'iyindwi mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganji niyo nkuru aratanga kamwe mu turorero twerekana kw'ivyo avuga ari byo
kubiraya ubwoko bita ndi namagara mukayanza ikiro cy'ibiraya kigugwa amahera 550 mugabo hano muri mere ya Bujumbura twasanze kigugwa amafaranga 190 ukuvuga ubwo butandukanire bw'amajana 350 kiro yuko ari amafaranga menshi cyane ariko tugata tubona yuko agateka k'umuguzi katubahirijwe cyane kuko ivyo bidandaza tubona yuko biriko birazimba mwino minsi igitoro kitazimbye ndetse no mukugura ivyo bintu amafaranga y'agaciro atayo bakoresha kuri rusanzu hano twirimira kugira ngo agateka k'umuguzi kubahirizwe tutegerezwa kuzokwegera abo badandaza basigurire kumbe hari ababikora mu kutamenya tumaze no kubibasigurira akazogira abantu barenga ibyo tuzaba twabigishije kibaza yuko n'ibihano no gufatwa bizohava bifata
iruhande y'ibicuruzwa mu mabutike n'ibikoresho vy'ukubaka vyaraduze ibiciro uhereye ku isima gushika ku misumari uciye ku mabati n'ibindi vyuma mbere bimwe vyaduze ingerane imwe mumva abadandaza batanga kwituma ibiciro biduga ni iduga ry'amafaranga y'agaciro hamwe n'ikena ryayo cyane cyane amadolari umutumaze gutorwa ubu n'ukubuza abayacuruza badafise amazu yahawe uburenganzira n'ibanki nkuru y'igihugu BRB iyo ngingo yafashwe mu ndwi iheze nayo nyene yamaze kugira ingaruka amafaranga y'agaciro ku giciro cha Berbe ntaboneka bamwe bakagira bati yo tumazimba ari kahari ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi Yakobo risaba leta gutora umuturama amazi atararenga inkombe Antoine Muzaneza arirongoye avuga ko nibidandazwa bitaraduga ibiciro bishobora gukurikira mu minsi imbere hamwe atamuti wotorwa asigura ko ubu abacuruza bakidandaza ivyo baranguye bagifise mu bubiko ifaranga ry'agaciro ritarakena ivyo ariko ngo nivyo akanya gato kubwiwe ngo nyishirama nukuronsa amafaranga y'agaciro kugihe abadandaza bayifuza na cyane cyane abarangurira hanze y'igihugu eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Isoko ya kijambere yubatswe ku mugwa mukuru wa komine Matongo mu ntara ya Kayanza imaze imyaka irenga 10 idakora. Abadandaza bavuga ko iri kure y'ibarabara mu santeri wa komine Matongo Hacimana Alexi avuga ko uruhombo ari runini ku matagisi yiwe kwinjiye muri komine ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Isoko nkuru ya komine Matongo mu ntara ya Kayanza yubatse kijambere kuva mu mwaka w'2004. Yimuriwe ku musozi ukirurutse wa Burengo ikuwe mu ibandaga ahari ibarabara rya kaburimbi riva ibujumbura rigana ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza imaze kuzura abadandaza ntibayihurumbiye banduruka barayiheba burundu basigura ko ikibanza yubatswemo kitabereye gucururizwamo
babicabaye imvuzo uko ari ku isoko iri kure y'ibarabara abantu nabugatusanga bitabira ahantu hafi y'ibarabara baragerageje kujayo biranka hanyuma babonye vyase baca barimuka bagaruka isoko yahora iruko nyerekeje bakunda kuyikoreramo ibintu by'amanama
igituma tuhashima hano kubera ari hafi y'ibarabara kuko iyo ari hafi y'ibarabara urenga nawe saraza agashorera umuntu nico gituma ngaha tuhashima kurusha hari
haya urumva ingorane zahariye ushoye ikintu ntibagushorera abantu bava nkino kuko urabura abantu benshi barino dushoye ibintu bikaguma gutyo tukatinira tukabidogana no ruguru
kuwo bayifuza kububakira isoko ya kijambere abo badandaza basaba ko yo kubakwa mu kibanza yamye irimwo kuva kera
bo yubaka hayahora ahubwo ibandaga ku mutumba wabandaga niho bo yubaka ko bari bayimuriye ku mutumba wa Burengo akwiye kuza kuyubaka mu ibandaga niho nabakiriye boca bagwira n'abapfa kure boza baraza
yo yubaka ho aho ndibaza niho byo kubunda kubera aba badandaza bose bara umva byo kunda gute
nta bakiriye baronka umugabo ngaha hari hakarusha isoko kwikubakwa nyiri niho hameze neza ukatakato muri centre banda ha centre hagati muri centre
niko bimeze hari barahase kubera ugiye abakiriye bagiye abantu abo abadandaza bagiye yo barabuze abakiriye bashobora vaya
Mustani wa komine Matongo Hacimana Alexi avuga ko abatware bigihe yubakwa batagishije inama abadandaza haca haba ukudahuriza kubijanye no gukorera muri iyo soko nshasha
mu byo twatohoje byatumye batayirema nuko mu gihe yubakwa abadandaza ntibagishijwe inama na cyane cyane kugira bamenye uwo mugambi uwo mushasha wari ugiye kuza w'isoko kugira bashiremwo n'imitahe iri kwirubaka kwa aho bishoboka kuby'ukuri bobo bahabaye ibintu by'uko intwaro ntibabegereye hanyuma baca nabo bakugwanyana ikibanza naco kiraheza gitogwa nabi kwera ikibanza kiri kure y'amamangazini y'abadandaza baciye bahitamwo kwigumira hari amamangazini yabo iyo soko nayo barayiheba
kubera ko iyo soko yubatswe ku mafaranga y'amarundi angana imiliyoni amajana 650 idakora uruhombo ni runini ku matagisi yinjira muri komine. Hakimana Alex ni mustante wa komine ya Matongo.
Kubera isoko base kuyirema muri komine turafisiye uruhombo ku mubijanye no gutoza matagisi tagisi ntizinjira haraba amahera twari kuronka ku mayeshope twubatseho nta namake yinjira kandi n'abanyagihugu barahomba kwera usanga ubu aho bashimye haremera isoko n'ahantu hatubatse ahantu y'imvura iri kwiragwa usanga abanyagikwa kasanga bariko bari muri ibintu bagasubira kutandaza imvura ihise noneho n'amafaranga yovuye muri nyasoko yogeze igihe agaruka ku bene gihugu nyene mu kubakorera imigambi y'iterambere.
Mu migambi ya komine kuri izo nyubakwa zidakora, mustanteri wa komine Matongo avuga ko biyumviriye kuzihinduramwo ishure ryisumbuye ry'ubuvuzi. Uwo mugambi wari wakiriwe neza n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nk'uko mustanteri wa komine Matongo yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ariko wahavuye udatera imbere kubera ko basanze bifata inzira ndende biturutse kubatanze uburyo bwo kubaka iyo soko. Muri komine ya Matongo mu ntara ya Kayanza, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Murabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kino mu Kinyarwanda. Inyuma yaho imibonano yo mu nshuri gira kabiri yahuje Abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania irangiriye, abatari bake bakurikiranira ibya politike hafi mu Burundi barashikiriza ukuntu babibonye. Reka dutega amatwi mugenzi wacu Frederic Nkundikije aho yaganire n'abashitsi biwe aba kuri ico kibazo co mu cimibonano. Ni bantunganya Silvestre yahoze atwara Burundi atangura avuga kuri iyo mibonano.
Ngira ngo nawe byotangaza yaramenyeye imidi biganiro bigenda urya iyo hari ibiganiro biriko yategurwa canke biriko birarangurwa hama hari imice myinshi ibyinjiramo nk'ukuri ibi birabo Burundi muri kino gihe umuce wa mbere ugizwe n'indongozi z'abarundi zo nyene zishobora kuba zitumirwa muri ibyo biganiro. Umuce wa kabiri ugizwe naho ibyo biganiro bibera. Anja kuvuga yuko twese tuzi ko hari ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika yo mu buseruko ikibita mu Gifaransa Communauté de l'Afrique de l'Est cyangwa mu Cyongereza East African Community yafashe ingingo yuko tuganya ibiganiro igaca rero igena n'umuhuza ubudoneho n'abahuza abo nabo bagize icyo nokwita umuce wa gatatu wa kabiri. Hariho n'umuce wa gatatu wundi ushobora kugizwe n'izindi nyungu haba mu karere nyene haba mbere no mu makungu. Uriko rero uratunganya ibiganiro ibyo byose ugenda ubishyira ku munzane gushika ubona ko byose biri mu nzira nziza kugira bishobore gutangura neza. Ndibaza mbere yuko muri kino gihe ari ngaho bikunda kugoranira
ko ndabona no mushyantahe Edouard Nduwimana yashitse incegera cakabiri cy'umukuru w'inamashinga amateka mu Burundi kaze mushyantahe Edouard Nduwimana
urakoze cyane nagira ngo ndamukize kuze ku bantu
ngaho arabumva mikro iwe ishora kubituguruye mugabo arakumva ariko nibaza ko mukanya
ego uko wewe uri honorable vice president wa Assemblée nationale w'inamashinga amateka niko za kukwita nibyo byiza kugira ngo n'abarundi amenye ko turiko turatera imbere.
Murakoze cyane gose. Reka rero tubahe ijambo namwe Edouard Nduwimana mutubwire ukuntu muhinsiguro ibintu byavuye mu biganiro inshuro ya nyuma y'imibonano yabaye hagati y'Abarundi ata kintu cyatangajwe mwebwe mu bihinsiguro nk'ikubona ubu Abarundi cyane cyane bari barindiye ko haba agahengwe batumvise n'icavuyemo mu biha insiguro nke.
Murakoze nagira mbanze zambere na mbere bayinda hazi kuko tunatanga ikiganiro kandi ibyavuye ko ariko birabaye yuko ku kibazo mubagize nyuma y'imana mbere y'uko tuzaba tuganira n'abasirikare b'abantu bari atakwanza kwa bila yuko jewe ya mawana mzini serika wanyaji humu na hivyo neza wakari mkulijira kiwitele ya kini kina masinda mateka aliko hivyo amirosi mwanda kala mwandane ngele vijenda aliko ndakiti kina rizanda niku gako ikono vugata ambere nuko abarondi kumaze kumenyera ndira hivyo amiro ambere kudashima ya yuko ndira hivyo amiro kumaze kumigira ingendo alina ya kini ndese inambe kugeze ko uno munsi hari amahoro hari umutekano no mu iterambere bishobora gushika murazi yuko hariho n'amasezerano ya Arusha yatumye mu biganiro hariho CPRFD zatumye mu biganiro hariho ibintu byinshi byatumye mu biganiro mu gihugu ku buryo imyemerere tuyisima no kubituma twitabara ibyo biganiro bibera Arusha kandi bitongera twitongera n'ibiganiro bibera ngaha mu gihugu rero turashima rero intambwe ibyo biganiro byose bigeze ko none yihuse ko atatangaje kugira ngo hari ibyatangaje twarumvise yuko ibiganiro byabaye abarundi barahuye ndetse n'ubusanzwe abafasha ibiganiro na bene nayo yari ari n'abandi banyamahanga ndetse bakari bake bashobora kuba batumwa n'abarundi bitabiriye ibiganiro ariko rero ikibazo nyamukuru nibaza yuko ishobora kuba ari nacyo abantu bakwiye kuvugana ko mbega hoganirwa ku biti hoganira abandi kugira ngo dusigeze yabo nabo yuko ikwiye gukorera imiti abaganiye rero nibaza yuko ari abarundi bose bitiye mu migwi basanzwe bakurikira mugabo abarundi bashaka amahoro bashaka umutekano kandi akaba abarundi bagiye mu migwi bya nabi na cyane cyane bafungiye ku butegetsi abafatanyije n'ibiri ku butegetsi ababahaye uburyo n'ababahaye ibyiyumviro n'ibindi murabizi uko gicaha wakimufatije n'uwagiranije ibikoresho byose muri azi nyine baraza bagafata abaremeraga yuko abo bose bari biganiye mu bijyanye n'abamaze kugaragara yuko bagira ubwicanyi n'ibijyana bitandukanye nk'uko n'imibiri yawe izura yerekana ariko rero abandi bose nibaza yuko nubwa mu gihugu bariko baraganira abaserutse imiryango bariko baraganira abaserutse abasirikare bariko baraganira mu nzego z'umutekano mu nzego z'intwaro
Icho kibazo nibaza ko tukibandanya ariko nagomba mpe n'ijambo ambassadeur Jean-Marie Vianney ndagijimana n'umuntu yakurikiranye cyane gose ibiganiro byo mu Burundi kandi umuntu azina Burundi cyane gose n'ibiganiro byahora byari byarahuje abanyarwanda arabizi cyane gose nashaka mutubwire kubona naho bavuga ko hariho ibyatangajwe abarundi babonanye iki nta kintu kigaragara co cutangazwa ko capfunditswe eka hanyuma na kibazo kigira kabiri na mushinga ntahe Edouard Nduwimana aravuze cyane cyane ko abarundi bamaze kumenyera inzira y'ibiganiro ivyo ntivyo bari ntambamye kwama babaje mu biganiro gihe cyose ambassadeur
Bwana Frederic ndagira ngo mbere yo gutangira kugira cyose biza ndamutse president bantunganya igihe kirekire tutabonanye tutavuganye imyaka irenga 20 no kuvuga ko nari mukumbuye nishimiye ko duhuriye kuri radio naramutse cyane vice president wa Assemblée nationale y'u Burundi nawe duhuriye ku rubuga dialogue hagati y'abarundi ntabwo wende ndi bugaruke cyane ku ngingo abarundi ubwabo bagomba kugira icyo bavugaho ariko ndavuga muri rusange ikintu cya mbere navuga nuko mbona abarundi baragize imana kuba president Mukapa baramugize umuhuza kuko ngiye ku giti cyanjye sinabihisha nane nabanje kugira impungenge kuko nabonaga umuhuza mukuru ashobora kuzagira ibibazo kuko cyane cyane byari mu gihe cy'amatora mu Buganda nawe kandi ashobora kuba mu myaka yashize yaragize uruhare mu bintu bimwe na bimwe byagiye biba mu karere ariko yari yemeje ko bazabifasha kuko rero baramuhaye mupaka Mukapa kugira ngo amufashe ni ikintu cyiza abarundi bagomba kwishimira icya kabiri nuko amasezerano ya Arusha ya mbere ku bwanjye kandi nsanga n'abarundi ariko babibona abenshi yagombye kuba indakurwa indakomango mbese ntabwo igomba kugira abashaka kwihinduka mu buryo cyangwa muri buriya ku ngingo za ngombwa zo guhuza abarundi mu nzego zose z'ubutegetsi kugira ngo bamenyere gukorana banakorane bya kivandimwe aho ngaho nsanga icyo kintu kigomba kwitonderwa cyane ntihagira abavuga ngo tubisubiremo gusubira muri accord d'Arusha mu masezerano ya Arusha bamwe bashaka kuyahindura bayigeza abandi kugira ngo bavanemo abandi ibyo bishobora kuzana nanone ibintu bitari byiza mu gihugu kandi rero kindi nyenye ka kitashobora gutuma haba dialogue mu mucyo no mu ntabwo bashobora kugira icyo bumvikanaho mu gihe hagikomeza kuba ibikorwa bibuza amahoro mu Burundi igihe bakica abantu igihe hakiri za declaration zisebanya ntabwo bizatungana
ego reka mu reka duhere ijambo kandi umushana he president ntibantunganya agira ico avuze mu Burundi nkuko twabivuze barakeneye amahoro yihutirwa murashaka kuduha umuco mukatubwira ikintu mwibaza coshirwa imbere ikintu kimwe cyangwa bibiri byoshirwa imbere mu mibonano izokurikirana ntituramenya he izobera mukanya gato cyane rwose ko muri batatu nashaka mu mpinyishu ngufi ngufi muzamukoza
icambere nashaka ndagute ambassadere ndagijimana girango tushora kuzoronka kanya kuzobonana buriya isi sigari ntonyi ikindi naco nshimye ningine yatanze ibyangombwa abawe twogendera ko muri ibiganiro kugira bigire koko abo bishikanye abarundi ko ivyo nawe uri kuratunganya cyo kiganiro nta kindi bipfuza atari amahoro buriya rero iyo hageze ibigoye abari imbere y'abandi mu bya politiki hari icyo abarundi babasaba ndibuka mu mwaka w'1989 jewe nari mu mugwi president Petero Buyoya yari yashizeho ukwiga ikibazo cy'umwe bw'abarundi turashika ku cegeranyo hanyuma icyo cegeranyo tubaze kugishikiriza turashika no ku nteguro y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari jambo namamvuga n'ubunyiransubiremwo ntazopfa nibagiye abarundi batubwira bati mwebwe mugwanira ibibanza muri politiki mwebwe murongoye abandi genda mwumvikane mukumvikana hagagirija mu mupfundika si twebwe abarundi tuzoba intambamye n'ubu nuko nyene rero buriya abarundi bari intambamye kuri ubu ni jewe kuri ubu ni cegera ca kabiri cy'umukuru w'amashinga amateka kuri ubu ni Petero Ngurunziza umukuru w'igihugu ubu kuri ubu ashobora ko ari Yohani Minani umukuru wa Senarede ashobora kuba ari generale niyo mbare ashobora kuba ari inde niho haba ashobora kuba ari intambamye iri kurondera inyishu rero nabo uheze ugashira imbere y'intahe iyo ntahe si yindi natugira tuti twarumvikanye twararonse uduhuza nogaruka ku majambo meza ambasaderi Ndagijimana yaje kuvuga ku byerekeye umuhuza je ndibaza yuko ngaho rero ariko dutwiza kugira kigoro twese twagira tuti reka twemerane ubwa mbere ko tuje mbere iyo ntahe hamwe iyo ntahe ishobora kudufasha kuronka icyo dupfundika
ego nkuko nabasavye nashaka mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose
n'amasezerano yarusha
muri batatu ariko nagomba mpijambo mu cegera cy'umukuru w'inamashiga amateka Edward Nduwimana ariko ndabona dufite umunywa wa radio ijwi rya Amerika reka mbanze na muhe ijambo shikiriza ikibazo cyanke icyumviro hanyuma mukanya turasaba mushere na Edward Nduwimana nawe nyine atubwire ibintu abona byo shikwe imbere mukanya gatoyi turi kumwe na haragakiza mwewe neza
ndi ku murongo
yego meduga kwijamo mu kanya gatoye cyane rwose ikibazo cyangwa icyumviro
yego ni kibazo nagomba sikirize iki kerekeye inama yeruka kuba yarusha none ko ibyafungikemo bitaramenyekana abarundi rwagira icyizero tumeze gute ko tutarumva ikizovamo cyoshobora kuturemesha bwa tumenye gute ibintu bigiye kumera neza mu minsi igiye kuza
urakoze haragakiza reka ico kibazo tugishikiriza ariko reko nkuko nabivuze nashaka mpijambo mushana Edward Nduwimana nawe nyina tubwire ku ruhande go gutegetsi ikintu babona co kurwa kugira ngo arundi baronke akoyoko mukanya gato
ndambereho nagenda n'ukunyira ndagenda n'Imana kunyumvira cyane cyane bavuga ati kugana ya rushanyo ba nakomwe ko mutuko yatumye amahoro n'umutekano bigaruka mu gihugu turabyumvikana ko kuko nino munsi nagenda mubwire nimba atarabizi n'abandi batunga bamenye yuko amasezerano y'i Arusha nta namwe yigeze akomukomwa kuko hasigaye cyane cyane kugabangana ubutegetsi bikiye mu moko bikiye mu migambwe bikiye mu gitsina bikiye no mu bindi nagenda babwire yuko amasezerano nta namwe yigeze akomukomwa kuko
Aho barabatumire mu kiganiro muri sanga cyo umunsi cha mugenzi wacu Frederic Nkundikije President Sylvestre Ntibantunganya na yahoze atwara Burundi Edouard Nduwimana icegera cha kabiri cy'umukuru w'inamashinga mateka mu Burundi hamwe na ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana umuhinga mu bya politique. Turabashimiye mwebwe mwese mwari muteza amatwi ijwi rya Amerika aha niho hagaruka ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikromari kumwe nanje Rosine Munezero. Washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi yafatikanije na ingenieur Marklin Rob. Ndabashimiye mugira umugoroba mwiza mwese.